Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamani nikaje kwashikiliza igamya vya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda maramutse nshuti mwese mu buduti za matwi imusi ni kwa gatanu tariki 22 ukwezi kwa gatatu mwaka 2019 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutarirwa. Hari n'abatorojwe cya munari misoro yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho.
Iyo ni mu bantu bafunzwe bagirizwa ibyaha by'abanyabwoko atakambira inzego zo gutungana ngo zimushitse kutungane. Inkuta kimwe n'inkuru ivuga ku Rwanda wasabye abanyarwanda begereye urubi Rwanda ruhana n'u Burundi kwirinda kugendera mu Burundi. Hamwe n'inkuru yerekeye amashyirahamwe igenga ashika 18 yandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika amusaba gufata umwanya. Ikibazo cy'ibiganiro hagati y'Abarundi turazigaruka ku mukanya kari imbere. Imbere ya horeka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Igirimana. Mwamutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwamutse Fredi, turahera mu gihugu kibanyi. Leta z'ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu zarafatiye ibihano abategetsi batatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nabo ni Corneille Beulo Nanga, umukuru wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora seni, icegera ciwe Norbert Basengezi Katintima, hamwe n'umuhanuzi Marcelin Mukolo Basengizi, nibo bafatiye ivyo bihano. Bose kwari batatu bagirizwa ubusuma bw'amafaranga yaragenewe amatora mu kwezi kw'icumi na kabiri 2016, byatumye aca yunguruzwa mu kwezi kw'icumi na kabiri 2018. Bagirizwa kandi kongereza ibiciro by'imashini zakoreshejwe mu matora gushika ku miliyoni ijana z'amadolare y'Abanyamerika, bongera bakoresha ayarenga ko inyungu zabo gutanga ibiturire, hamwe no kongera kuyakoresha mu myamamazo ku ruhande rw'umukandida yatanzwe na Perezida Joseph Kabila muri ico gihe. Bose kwari batatu nta uragira ico avuze kuri ivyo byagirijwe bya Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Kongo kandi ikigega mpuzamakungu cishiramwe mpuzamakungu ni cita kubana UNICEF gisaba Leta nshasha ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutanga ifashanyo ku banyagihugu baba mu ntara zasinzikajwe n'intambara, aho miliyoni 13 z'abantu bacumukura kugira baronke ico bafungura, uburaro hamwe n'inyigisho. Umuyobozi mpuzabikorwa wa UNICEF Henrietta Fore hamwe n'umwunganirizi w'umunyamabanga ajejwe ifashanyo muri ONU Mark Lowcock yatahutse avuye muri Kongo muri indwi asaba amafaranga yo gufasha imiliyoni zine z'abana hamwe n'abanyagihugu bamugaye. Intumwa za ONU muri Kongo zarabonanye kandi na Felix Tshisekedi, kandi ngo baraganira ibiganiro byubaka ku bijyanye no gutanga ifashanyo ku banyagihugu. Izo ntumwa kandi zarabonanye n'umushiranganji w'amagara y'abantu Oli Ilunga, bavuga ku kiza cya Ebola cyateye ibisagara bya Beni na Butembo. Onivuga kandi ko abana barenga igihumbi batandukanijwe n'abavyeyi babo canke babaye imfuvyi ku bw'ico kiza cya Ebola. Mushiranganje w'intwaro mu gihugu hagati muri Venezuela yagiriza umbushinzwe ibikorwa mu biro vya Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ari mu kagwi k'iterabwoba kariko karategura ibitero ku banyepolitike. Iperereza rya Venezuela ryahagaritse Roberto Marrero, bamusanze mu nzi we mu gitondo cejo kuwa gatatu. Mushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Nestor Reverol avuga ko inkoho nyinshi zatowe muri iyo nzu, ariko umushingamateka atavuga rumwe na Leta Sergio Vergara avuga nawe ko inzu yiwe yasatswe, yagiriza abo bakozi b'iperereza kuba aribo bashizeyo ivyo birwanisho. Umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderano n'amakungu Mike Pompeo asaba ko Marrero arekurwa bidatevye kandi abari nyuma yavyo bakazovyishura. Umuhanuzi mu gihugu mu by'umutekano wa Amerika nawe John Bolton Kuruga guwe kwa Twitter yandi savuga ko Maduro yakoze irindi kosha rikomeye ritazo kwijanuko ritishuwe. Ishiramwe mpuza makungu ni rishikiriza ko ibitigiri vyabahitanywe n'imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi mu manuko bwa Afrika bitangwa na mareta ari amajana 437 muri Mozambique, Zimbabwe na Malawi. Bavuga ko hari abataramenyekana iyo bazimiriye kandi ko ivyo biharuro bishobora kwiyongera. Ishiramwe mpuza makungu rijejwe kugarukira kumbabare Croix Rouge rivuga ko ryarungitse imirwi ibiri mu gisagara ca Beira muri Mozambique gufasha ibihumbi by'abanyagihugu mu ndwi iheze bakozwe ko nico gihuhusi ciswe Idai. Kajugujugu ziriko zirakorora ifungurwa mu kirere mu mihana yasambutse kandi ikurwa kwikarata y'isi inyuma yaho ico gihuhusi giciye mu gisagara ca Beira mu nyuma gitandukira ibihugu bibanyi ari byo Zimbabwe hamwe na Malawi. Leta zunze ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano amashirahamwe abiri y'Ubushinwa yunguruza ibidandazwa mu mazi ejo ku munsi wa kane yagirizwa guca kubiri n'ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru. Ivyo bihano byafatiwe kompanyi zo mu Bushinwa zagirizwa gukura ivyuma hamwe n'ibizuku muri Korea ya Ruguru babitwara mu gihugu cy'Ubushinwa. Amatungo yayo makompanyi ari muri Amerika yafashwe kandi abanyamerika babujijwe gukorana urudandazwa nayo. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu John Bolton yavuze jo kuwa kane ko amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu mazi akwiye kubikora yubahiriza ibihano amakungu yafatiye Korea ya Ruguru.
Urakoze Aloise ku makuru eje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese kumwe abandanya kumviriza radio hijwi ya Amerika cyamenyana i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibyaga binini. Mugihe u Rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe Abatutsi, bamwe mu bakoze jenoside barashima intambwe bageze ko mu bumwe no kwiyunga, ariko hariho n'abandi bagitakambira inzego z'ubutungane ngo zibafashe kugira ku butungane buno nyene. Ni inkuru ya Eric Bagiruza, umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Gereza ya Mageragere ifungiwe bafungwa benshi barimo bakabaka 2200 bahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bari mu mbyino zigomba insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge. Muri abo bafungwa bahamijwe ibyaha bya jenoside barimo bitegura gusohoka mu buroko n'abagifite indi myaka ngo barangize ibihano n'abandi bagomba kumara muri gereza ubuzima bwabo bwose. Madame Mwamini Nyiradegeya arimo batazasohoka mu buroko kubera yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose, ariko ariko yakiriye kandi umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge ubutegetsi buhagazeho avuga ko atawugiye nyuma. Kuko ubutegetsi bwajyaga kubasobanurira imikorere y'ubutabera mu cyumweru cyahariwe ubutabera mu Rwanda, Mwamini yabahaye ubutumwa yifuza ko bamugiriza kuba ari hanze y'ubuhoko.
Twasobanukiwe ko twakoze amahano, tukaba njyewe ku giti cyanjye nzi neza ko hari n'abandi dutanga icyo cyifuzo tubakiriye ngo mutubwire Abanyarwanda.
Aha muri gereza ya Mageragere hagenda kumvikana umurundo w'ibibazo ku manza zabaye ku byaha bya jenoside. Ahanini birashingira ku bibazo byasizwe n'inkiko gacaca zafunze imiryango mu 2012 abashaka kuzuzira ibihano zabahamije ntibabyemererwe n'abandi. Pierre Celestin Mudadari ari mu bafungwa 186,863 bahamijwe ibyaha bya jenoside bafungiwe Mageragere mu mujyi wa Kigali. Akuriye imfungwa muri iyi gereza umva bimwe mu bibazo bishingiye ku kutabona ubutabera bunoze yasobanuriye abategetsi bari babasuye muri gereza.
Hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutarirwa. Hari n'abatorerwa cyamunara imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho. Icya kane turasaba nyakubahwa minisitiri, turasaba ko mwadukora ubuvugizi kugira ngo CNR ifashe kubona ibyemezo by'inkiko gacaca ku bantu bagifunzwe kandi bavuga ko barangije ibihano.
Mugenzi we bwandi bamwe n'Imana ari mu bakuri yasabira ubutabera bunoze. Uyu ukomoka mu ntara y'Iburengerazuba avuga ko inkiko gacaca zamuhamije ibyaha bya jenoside zimuhanisha gufunga imyaka 18, ariko ngo urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwanditse ko afunga imyaka 30
kandi ikemezo cy'itegeko ryagendaga ikemura ry'ibibazo byashyizweho mu gacaca mu by'ukuri nasabwe gushyikirizwa urukiko kugira ngo rukemure izo mpaka ntabwo babashe kubigendanira
reka bongere badusuzume reka dusabe ukwiye mucyatsindambi we yongereho n'icyawe wongere badusuzume nawe turagusuzume
inyota ni yose ku kubona ubutabera buboneye Bwana Johnston Busingye Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta yizeje ko ibibazo bamugejejeho bishingiye ku rwego kuri yagiye kubikorera ubuvugizi
byo rwose nabasezeranya none aha ngaha ko ubuvugizi nabutangira butangiye imyitozo na komiseri bana kuri kubikurikiranira hafi cyane kugira ngo ibishobora kwihuta kuva mu nzira bive mu nzira vuba cyane nizatindaho gato nabyo ntabwo bizahera ubwo bizaba biri mu nzira zo kuganirwaho kugira ngo birangire
inkunga y'ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyi ngingo ni never again ntibizasubira ukundi igerekeje mu Kinyarwanda ibihugu u Rwanda rugiye kwinjiramo biba bigoye kubahamijwe uruhare muri jenoside n'abayikorewe ariko mu buryo bwo kubahuza umuryango Prison Fellowship ukoranira bya hafi n'ubutegetsi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge buvuga ko ariko akazi kiyongera cyane ku basohoka mu buroko basubira mu buzima busanzwe kubera ko igihe kiba giciyeho hari kirekire batabonana n'ababo Bwana Jean Paul Ntwari akuye umuryango Prison Fellowship
kuko urumva imyaka yashize ari myinshi cyane ubuzima bwo hanze ntago babuze hari byinshi byahindutse ibyo rero bisaba kugira ngo abo bantu ubashe kubasobanurira no kubereka ahantu bazahingukira ndetse nuko bazitwara cyane rero aho bigoreye nuko usanga benshi baza systeme zarahindutse nyinshi cyane ntamenye aho yahera ashaka icyo akora rimwe na rimwe agasanga nta n'igishobora afite cyo kugira ngo atangire ubuzima bwe yagira no mu muryango agasanga wenda habayemo ibibazo agasambuka ishijwe cyangwa se umugore yabyaye abandi bana ku ruhande so ibyo rero harimo imbogamizi nyinshi cyane aho rero turabafasha kugira ngo izo mbogamizi bazasanga hirya no hino bitazabahungabanya bikongera kubasubiza mu cyaha
urwego rw'amagereza mu Rwanda ruvuga ko rufunze ibihumbi bibarirwa muri 27 by'abahamijwe ibyaha bya jenoside kandi ko ibihumbi 600 muri bo bangana na 22% ku ijana bihunze nabo bahamukiye
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amashyirahamwe yigenga hamwe n'amahuriro yayo ashika kuri 14 yaruhiye urwandiko utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afurika amusaba ko yofata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro bihuza Abarundi n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Amashyirahamwe yigenga n'inani zayo mu rwandiko yarungikiye utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afurika yamenyesheje ko atacizera gifitiye akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC mu gutunganya ibiganiro byo gutorera umuti ikibazo cya politike kiri mu Burundi. Vitane Shimirimana atwara Runani Force rumwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko avuga ko bibabaje kubona imyaka ine ihera ibiganiro bitunganywa yamara ntibigire icyo bishika ko
umuryango umwanya umwe warerekanye yuko tumva kumwe ikibazo cy'u Burundi ubundi mwanya wafashe minenegwe ikibazo cy'u Burundi none uno munsi icyo kibazo kiriko kirafatira indi ntumbero cyandurutsemwo ibyaha bikomeye cyane ibyaha by'agahomera bunwa
uno munsi biriko bikorwa ko amatohoza na sentare ntuzo makungu kuko uwo mutu utabonetse nta matora ashoboka abarundi bagitekewe n'ubwoba bakirwa na agafundi ko guhamba bakirwa barahiga babo bazimiye bakirwa baragemurira ababo bapfungiye ubusa
Umuhoza Benjamin Mukapa yabaza atwara igihugu cha Tanzania aherutse gutanga raporo y'ingene ibiganiro yatunganije ari kumwe na Yoweri Museveni atwara Uganda vyagenze Mukapa yavuze ko akare katamushigikije yifuje ko yuhagarikiraho akazi kiwe agasubirizwa n'abandi aho niho ayo mashami yigenga aharindi agateka kazi na muntu afatira mu guhamagarira ubumwe bwa Afrika gufata ibintu mu minwe
kuko ugize n'abahinga batari bake kuburyo bashobora kuronkamo abantu atari abatanzania atari abaganda cyangwa abandi usanga kenshi bafise inyungu zinyegeje mu biri kubiraba mu Burundi
ico cifuzo ari mashirama gihuriye ko n'imigambi itavuga rume na leta iyo yabishikije mu mpera z'ibiganiro biheruka kubiri yarusha ubunitasiya Sibomana ari Bujumbura yari yaserukiye ruhande rumwe rw'umugambwe iprona
tutenye byumvikana ko aka karere kemera ku izina ry'amakungu no kuvuga ku izina rya ONU no muryango w'ibihugu bya Afrika ko uzofasha gutorera inyishu ikibazo cy'u Burundi mugabo iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratuma ko kugira yige gusa icyo kibazo cy'u Burundi tuki imbere kubitwerekeye twasabye ko icyo kibazo cyo va mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine bagaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigirwamo icyo kibazo cy'u Burundi
ayo mashyirahamwe yagiza kandi abahuza ko batigeze bahuriza hamwe abegwa n'amatati bose aho leta y'u Burundi yansakata rigake kwicarana nabo ayo mashyirahamwe atinyabona abahuza iyo babanyabo ntibari kwemera kugwa muri uwo mutego wo guhengamira ku ruhande rumwe igihe leta y'u Burundi iheruka kwitaba ibyo biganiro yari yaserukiwe na Terrasse Nairaja icyo gihe yari umwunganizi mu bushikiranganji bw'intara ya Gatsi mu gihugu ku izina rya leta yasa n'uweretswe ivyo ayo mashirahamwe yasavye ubu Ndayiraje yavuze ko atabiganiro vy'amagabura nyama bizoba
kuko ibyo bita negotiation bya biganiro nk'ivyarusha bya kera byarangiye mu bihumbi bibiri kandi amasezerano abandi bose bayateye ku mukomo ku gikumo maze muri iki gihe turimwo akaba ariko yashirwa mu ngiro na leta y'u Burundi dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'ibihumbi 2020 kuko irongowe na Mukapa kuko ari nabo ariko nasozera ikigani ariko tugasaba yuko ibi bintu bo birangiza kuko cyane n'abakadizumbura bakabereza kuko twibirema mu mutekano
nabo biruko ayo mashyamba yifuza ko ubumwe bwa Afrika bwogerageza nk'uko buheruka kubikora mu gihugu cha Central Africa aho aheruka kuboneka amasezerano ahuriwe ko na bose menshi mu mashyirahamwe n'14 zashize umukono kuri urwo rwandiko yarafoswe mu gihugu ubakorera hanze ndetse n'abayarongoye barahonze igihugu harimo nka Force Focode Prodash akate Burundi Costom urunani rw'amenyesha makuru IBJ urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi muri sentare mu makungu CPI na yandi gushika ubu nta nyishu barahabwa n'ubumwe bwa Afrika nk'uko babivuga bandikiye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONI umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atwara akarere ka Yase na bagenzi we batwara Uganda Tanzania Kenya na Sudani y'Epfo Pyeklabe Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Inzego zijejwe umutekano mu Rwanda zaratekamu abanyagihugu banyarwanda begereye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kabasaba kwirinda gukora ikintu cyaje cyose cyotuma bambuka bakaja mu Burundi umuyobozi w'ingabo mu ntara y'ubuseruko n'umuji wa Kigali General Mubaraka Muganga yari nageze aho abuza abo baja ushaka bageni canke abagabo i Burundi kubihagarika ni inkuru ya Asumta Kaboyi umwenshi bakuru ijuru rya Amerika Kigali mu Rwanda
kuva umubano w'u Rwanda n'u Burundi uziyemo agatotsi mu myaka itatu ishize nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'u Burundi mu kiganiro cyaraye gihuje umukuru w'ingabo z'u Rwanda mu karere k'iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka Bugesera bari mu mirenge hari imbibi n'igihugu cy'u Burundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i Burundi General Mubaraka Muganga yarageze ababwira abo baturage ko nibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano bihugu byombi utifashe neza
nta mpamvu kujya hari hafi gushakana turabyemera uko urukundo ndere muri mupaka ariko batubeye ko abahano bugesera n'uwo uko nyine mufite muhimira hafi mukabenguka urukundo navuga ko nta zina nta bwoko nta mupaka ariko kubera yuko bari abavandimwe muri iyi minsi ari uko bimeze natwe dufite aho twakura abagenzi wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abageni muhindukire murebe y'ibyaha niyo twahera mu ntara yacu uturere turinzi harimo abageni igitero rwose nta mpamvu yo kujya gushakira rero n'ibyaha ariyo ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano kubera yuko muri iyi minsi abo bantu bakubereye abaturanyi babi namwe murabahobera cyane birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cyitwa u Rwanda ahubwo mwajya urasanira abasobu na ba nyokobu ubu icyo gihe rero ni uguhitamo niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abari abaturanyi kugeza igihe bazava ibuzimu bakagira ubuntu mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano kuko baza bazanywe na byinshi bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye
uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare rirega ko mu karere ka Bugesera ku mpamvu izo arizo zose Jenerali Mubarak Muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi ariyo mpamvu uwo ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa
umunsi twaje kubaburira ikibajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe yaba ari ugutashya inkwi zimwe muvuga ngo ihene yatarabutse ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo ntabwo tuzamwihanganira kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo nta n'uwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha tuzajya kumwusega guma aha ngaha tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye n'ubu bari Kanombe icya kabiri ni uko iri shyamba riragenda rigakora ku Burundi bari abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba abanyarwanda kuko rero mu bikora mutashya mukora ibiki nuko n'abariya abaturage babenge bashobora kuza bakabikoresha bakajya kumva tukumva bivuguriza uko bari ku biro by'umujyi wa Bugesera bahashyize idarapo ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkwi imwe babiri tujye dushidikanya isura n'umunyarwanda uriya n'uriya muntu wabenge oya nuko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo
ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi ahubwo usanga abarundi aribo bambuka
ntabwo ushobora kwambuka i Burundi kuko ni ahantu mbega n'abantu usa nk'aho batagira amategeko
ndamutegeye i Burundi ubwo ntabwo uri umunyarwanda ubwo uri umurundi niwe wagiye i Burundi ubwo ni ukuvuga ngo uba muturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzongerere mu rugo kuko akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo
kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi mureba
kujya mu gihugu cy'u Burundi ugiyeyo aherayo kuko abarundi batumariye inka ahangaha barasahura abarundi ntabwo tugenderanira nabo ahubwo abarundi bo nibo bazino ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya i Burundi wa
hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ije n'igitotsi igitotsi cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rigennye perezida Nkurunziza kuzarihagarara mu matora ya bibiri na cumi na gatanu hakurikiyeho imyigaragambyo yabaye hirya no hino yaje kuvamo impunzi nyinshi z'abarundi zahungiye mu gihugu uburundi bwagumye buvuga ko leta y'u Rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda ariko u Rwanda rukabihakana ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara leta y'u Burundi ihagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i Burundi bije mu Rwanda ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage icyemezo cyo kubuza abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kije gikurikira igiherutse gufatwa na leta y'u Rwanda kibuza abanyarwanda bose kongera gusubira mu gihugu cya Uganda leta ivuga ko abanyarwanda iyo bageze muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahinzwe gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishiramwe initiative changement libona kubukene bw'indongozi za karoriro arico gituma igihugu Burundi kibandanya gisubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi Saturne ico yemereye arongoye iryo shiramwe ibiza ku burongozi bwiza aribwo bwonyene buzotuma igihugu gitera imbere n'inkuru ya Harmonzimana umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika ibujumbura mu Burundi
Huko mugambi w'igihugu ugira kabiri ujeje kugwanya ubukene SSLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice 60% mu Burundi bugarijwe n'ubukene ishiramwe initiative échangement Burundi tugendera ubuntu ribona ko mu gihugu kubura uburongozi bwiza arico gituma ubukene budahera icyo nico cyatumye ritunganya inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza ku munsi wa gatatu Saturne ito yiremeye arongoye iryo shirahamwe atanga akarorero k'abanyuruzi byari guteza imbere umunyagihugu
ugasanga umuntu afite amazu 12 amazu 12 baba mu mvuka konzi ko umuntu amucumba kimwe imidugu munani abantu bakaba kazambe harinde babita amasiya itore zibonye byose none ufite imwe zibiri icyo ni crisis imidugu umwe ibi wenda kugira imidugu 5 munani 10 kandi urumva yavuye yavuye mu kudatunganiriza umunyagihugu umwe izo ategerezwa kuronga
uyarongoye initiative échangement abona ko indongozi zategerezwa gushyira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu
ubu yomeje ko mu burongozi bwo ari karagira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko izi akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka izi afungura aronka izi yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbere no kwidagadura ivyo rero byofasha guca umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko muveri karakora
umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yatanze inyigisho ku migwi itandukanye y'indongozi harimo abanyamigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike abona ko iby'ubwo burongozi bigoyagoya mu Burundi Anise Mahoro avuga ko hamwe abatwara Burundi bo kwisunga ibyankenerwa biranga uburongozi bwiza byotuma igihugu gitera imbere
hari ubushobozi ubwenge kumenya kumviriza kumenya kuganira kubona kure akabona hakwiye gushikana abo atwara hanyuma akamenya ingene yoshika kubishika ko rero bisaba kumenya ahagenda aca kandi ahagenda bisabikanya n'abo bisangiye bisabikanya n'abo bose ariko aratwara niho abari kwakora murimo w'umutware mwiza umutware mwiza rero agerageza gukuza abo bari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atobariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye
ishyirahamwe Parsemer yamagarira abarundi guhindura ingendo kubwira abashyike kwiterambere rirama mu kiganiro kubamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ryashikirije ko ribabazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza cya nyuma mu bisata bitandukanye Faustin Ndikumana arongoye Parsemer akabona ko hamwe ingufu zoshyirwa hamwe u Burundi bwosubirana ikibanza kibereye mu by'ubutunzi
bira tuzobananya tukuma twaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyane mu bintu byinshi ubwo niko byategeza kuba bimeze turakwiye kubitagashire mu byambere biduhanze turakwiye kubitagashe sibaza ko icyo kibanze cyo twari tubereye mu gihe twushira ingufu hamwe turabye n'ubutunzi kama Imana yaduhaye
Banki y'isi yose mu cyegeranyo cya Doing Business yashize ahabona mu mpera z'umwaka wa 2018 cyerekanye ko Burundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi Icyo cyegeranyo cyemeza ko abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'Abanyamerika 300 ku mwaka mu gihe mu bindi bihugu bigize Afrika yo munsi ya Sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha ayangana n'amadolari y'Abanyamerika 600 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Tutibwese mukunda radio hijwi rya Amerika biganiye twateguriye muri aka kanya bigarukira tubone ukanda kane ku gushimira ingenieur ya dufashe mu nyabwizuma hamwe na Fatou Kalala ya dufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumuna Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloyiza Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifuje amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.